Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Radio Nzamba hagateka kawe nijya sango byo gukurikira amakuru twabateguriye kuri no wa gatatu ruheshi umwaka wa 2026 naye kaza kwagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Amafaranga ari hagati y'imiliyoni 15 na 20 z'amadolari y'Abanyamerika ntiyakenewe mu gusanura ishyirahamwe Sosumo. Ibyo ntibyashyikirijwe n'umushyikiranganji w'amahinguriro n'ubudandaji kuri uno wa gatatu, aho yavuze ko gusanura iryo shyirahamwe ari byihutirwa, ariko abashingamateka bo bakabona ko kurisanura gusa bidakwiye, ahubwo rikwiye kubakwa gushasha. Abanywanyi 14 barimo Agatongwasa basohoye urwandiko aho basaba ubutungane kuburanisha mu Itonido urubanza bashingishije haraheze imyaka 2. Murabikurikira murano makuru. Baridogera ibiciro by'ibiribwa bya nkenerwa bibandanya biduga, abo na bose bandi n'abanyagihugu bo muri zone Muyange, komine Nyanza yo mu ntara ya Burunga, basaba inzego zibishinzwe kwiga icyo kibazo cy'iduzwa ry'ibiciro by'ibiribwa. Iyo yari incamake, inkuru imwe mu kwayo ni mu kanya isase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa hikaze murano makuru. Amafaranga ari hagati y'imiliyoni 15 na 20 z'amadolari y'Abanyamerika niyakenewe kugira ishyirahamwe rihingura isukari Sosumo rishobore gusanurwa, byashyikirijwe n'umushyikiranganji w'amahinguriro n'ubudandaji hari kuri uyu wa gatatu imbere y'abashingamateka, aho yariko arashikiriza icegeranyo c'ivyavuye mu isuzumwa ry'ihinguriro Sosumo. Hassan Kibeya yamenyesheje ko iryo shyirahamwe rifise ibikoresho bishaje ari naco gituma ridatanga umwimbu ukwiye, kubwiwe ngo kurisanura birihutirwa. Tumukurikire.
Iyo hinguriro rifise imyaka hafi 38, iyi ndavyo rero iratuma umwimbu utaboneka murindi twifuza tuko dutegura icyo no kwita plan strategique zohera mu mwaka w'2027 gushika mu mwaka w'2032. Iyo izina rero tukeneye kuyisubira kuyishyira ku gihe, sigura ni ubundi bikoresho byotuma iyo izina isubira kumera ashasha ikanakora n'imyaka irenga 2020 kugira ngo rehabilitation ikunde. Tukeneye hafi hagati y'imiliyoni 15 n'imiliyoni 20 z'amadolari gushyiraho izindi nshasha zusaba miliyoni 50 z'amadolari, en sachant yuko kugira innovation no gushyiraho iyo no gushyira ku gihe izi y'ubugunye Sosumo bishobora gutuma isubira gukora izindi nshasha gushyika imyaka 20.
Abashingamateka bakaba bashigikiye ahubwo ko iryo shyirahamwe ryokubakwa gushasha, kuko hari hasanzwe umugambi wo kuryubaka mu mwaka w'2032. Fabrice Nkurunziza, icegera ca mbere c'umukuru w'inama shingamateka, akabona ko gusanura ibikoresho bimwe bishobora kudatanga inyishu ku kibazo gihari. Nawe nyene tumukurikire.
Niyigoye gusumba ugira iyindi izina shasha, kuko rehabilitasiyo amapyese ukayashyira ku mapyese yandi ariko arasaza ntacyo bitanga, nta musaruro bizotanga. Kandi ikindi nacyo turibaza yuko Sosumo ishobora gusaba ideni meme no mu mabanki international yo hanze bashyiraho izindi shasha.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya. Nkuko nabibabwiye mu ntango z'ano makuru, uwahoze arongoye umugambwe CNL Agatongwasa asaba ubutungane ko bwo buranisha mu Idonido urubanza bashingishije haraciye imyaka 2. Mu itangazo ryasohowe n'abanywanyi 14 harimo na Agatongwasa, bavuga ko ubutungane bwabatse ububasha bahabwa n'amategeko, ibyo bukaba bwabikoze ku mvo za politiki n'amatora. Agatongwasa agasaba ubutungane kwikubita agashi. Tumutega amatwi.
Bwa mbere na mbere ni uko inyifu y'ubutungane itubuza uburenganzira bwacu nk'abarundi, na cyane cyane dufatiye ku miringo turimo ya politiki. Utoheba amaboko imugongo mu bijyanye no gutora no kwitoza. Igira kabiri ni uko atamvo n'imwe ihari yumvikana yotuma ubwo rubanza rutaburanishwa ibyo badusabye n'ibyo badutegetse byose twabikoze yaba ku ruhande rwo hacu yaba ku ruhande rw'abitwariwe kandi ikindi nacyo ni uko uko amategeko abivuga imanza ntizigomba kuza kubikwa mu bubati bwo mu butungane abantu bituye ubutungane baba bakeneye gutunganirizwa ubutungane bwiza gukoresha uko byose kugira ngo bumvirize hanyuma ubutungane ibyo bwiza gutungane ibyo byumvikana no kuri dushaka gushingisha urubanza rukamara imyaka ibiri rutaruburanishwa mu hito n'ihito n'umunsi n'umwe rero mu bwa mbere ko bitwaza kuza baraduha amasango y'igihe kirekire kugenda mu giribi genda mu gibara ngo genda mu giribi mu byo byose nta na kimwe kihari cyobwo ngo nigifashe icyo tumwe rubanza rudahamagarwa kandi kibabaje ni uko tugiye kubara abatubwira ngo barabwiwe n'ababicyeshejwe yuko baruhamagara baruprograma mugabo ugasanga nta na kimwe kiri ko kirakorwa niho bitera amakenga ubwa mbere na mbere hoho n'amatati yuko ari inzara ingingo leta yagiye iradufatira ntabwo gufatwa n'ubutungane ubutungane bukirabira hirya
agatungwasa avuga ko yari yiteguriye kwitaba amatora ariko ko baca bashiramo inzitizi zimubuza kwitoza kandi kwitabira amatora ari uburenganzira bw'umurundi wese ashikana imyaka 18 n'ubunyene dusubire tumwumvirize
amatora n'uburenganzira bw'umurundi wari wese akwitse imyaka 18 gusa ingorane dufise nuko baca baza barashiramo utundi tuntu bahindika akabahindika kariya abatware kubibatunga kubituma baguma bari mu butegetsi bagacaraho bitwaza ibicanye bitwaza birinda kugira ngo bakumire abandi nabyo nyine urumva biri ko birahonyanga amategeko n'amabwirizwa ari mu gihugu cy'u Burundi kuko ibwirizwa shingiro baravuga yuko amasezerano mpuzamakungu u Burundi bwateye ku igikumu nayo nyine ari mu mategeko y'u Burundi muri ayo hariho yitwa pacte international de la civilité politique iyo nayo iravuga ko mu ngingo ya 25 ko atagundunga kwijya gukubirwa rero twebwe tubona ko ibyo ariko bagira bitwaza ubutungane kugira badukumire mu matora badukumire mu buzima bw'igihugu kandi atari ko byateza kumera uko turi abarundi nk'abandi dutanga amakori nk'abandi dutanga abatagisi nk'abandi ntitwumve igituma rero twebwe batudutungane uyikwiriye ni uko abarundi bose bahaguruka bagashyira igitutu cyane bagahimiriza ubwo butungane bugakora ibyo bubwiza gukora ababwituye bagatunganirizwa si twebwe twenyine abataka ko ubutungane bubatunganiriza ni benshi cyane ubutungane ni bute bwiciro bugaragara
yari agatungwasa yahoze arongoye umugambwe CNL ano makuru tuyasozereye muri komine Nyanza y'intara ya Burunga aho imidogo ari myinshi mu banyagihugu bo muri zone Muyange bavuga ko batumva igindi biciro by'ibiribwa bya nkenerwa bitari bike bitagabanuka kandi ari igihe cyo kwimbura bagasaba abategetsi babijejwe gukurikirana ico kibazo c'ibiciro ku neza y'abanyagihugu bose ni inkuru tubaza Jean Georges Kibogora
abanyagihugu bo muri zone ya Muyange iri muri komine Nyanzalake bavuga ko badatahura na gato ingene ivyo biciro by'ibiribwa vya nkenerwa bitagabanuka kandi ari mu gihe cyo kwimbura bavuga cyane cyane ibiciro by'ibigori n'umuceri bitigeze bigabanuka bavuga ko vyaba biterwa ahanini n'ubwinshi bw'abanyagihugu kubera hari n'abaherutse guhunguka batari bake abanyagihugu basaba abategetsi babijejwe gukurikirana neza ibyerekeye ibiciro by'ibiribwa vya nkenerwa urugana rwa radio Inzamba agati yakawe ntiturashoboye kuronka abarongoye iyo komine ya Nyanza kugira abagisho bavuze kuri iyo myidogo y'abanyagihugu
akabari no ngaho duce gutozera amakuru twaba bateguriye kuri no wa gatatu nshimire mwebwe mwese abaduteza biri eka nshimire n'uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe kwafashije kuyatororokanya kuri mikro ari kumwe na Pierre Gahungu kabatabifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha